nzamba
nzambira samirana
amakuru na Josino Kazi
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa kane ingenekerezo rya 2025 myandagaro mwaka w'ibihumbi 2022 aya nayo tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira mu bijyanye n'ubutungane agashavu nikose mu banyagihugu wo mu ntara ya Makamba imvo akaba ari urubanza batashimye rw'abaforoma babiri bagirizwa kwifatanya n'abakorora imbanyi no konona ibiziga basigura ko hoba haragiyemwo igiturire igisata cawo ni naco kijejwe impunzi hasa kirasaba leta ya Tanzania kugabanya ibihano ku mpunzi z'abarundi bafungiwe mu busho butandukanye mu ntara ya Kigoma byashikirijwe kuri uyu wa kabiri mu nama abaserukira hasa bagiranye n'abaserukira amasentare yose mu ntara ya Kigoma kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa mwese urubanza rw'abaforoma babiri rwateye agashavu mu banyagihugu b'Imakamba aba nabo bagirizwa kwifatanya n'abakorora imbanyi no konona ibiziga ubwo rubanza rwaciwe itariki 15 z'uku kwezi ntirwakiriwe neza n'abanyagihugu b'Imakamba basigura ko hoba haragiyemo igiturire barerekana ko uretse ko icaha kimwe bagikuwe ko ubwo rubanza rwaciwe mu gihe cy'akaruhuko ku bacamanza inkuru tubaza bera mugisha
Sentare nkuru y'Imakamba yashashaye mu ibohero rikuru rya Rumonge itariki 15 uku kwezi yaciriye abo baforoma babiri gufunga amezi abantu no gutanga umwe wese amande y'ibihumbi 25 y'amarundi mu byaha bibiri bagirizwa Sentare yabagumije ko ico gufasha gukorora inda nk'uko amakuru ava mu bakurikiranira hafi yo dosiye abivuga ayo makuru nyene yemeza kugora urubanza rwaciwe uko kugira ngo bikunda abo baforoma barikugwe kubera bagira bakwize amezi ane bari mu mvuto ivyo vyarateye agashavu n'impari mu banyagihugu b'Imakamba kuko bemeza ko hoba haratanzwe igiturire abagirizwa gucakira ni Aloyse Ntibishimigwa atwara Sentare nkuru ya Makamba na Claver Sabushimike arongoye tariki ya Makamba nyine ni nabo bagirizwa kuba barashize ku rutonde iburanishwa ry'iyo dosiye mu gihe abacamanza bari mu karuhuko bo bahawe imiliyoni 2 z'amarundi n'imiryango y'abaforoma Elise Nahigombeye umuforoma wo ku bitaro by'Imakamba n'undi muforoma wo ku bitaro by'Ikibuye mu ntara ya Gitega umushikiriza manza wa pariki kukira Sentare isubiramo imanza hamwe na buramatari w'intara ya Makamba baratumye ko izo ndongozi zibiri itariki 17 uku kwezi ngo babazwe kuri iyo dosiye radio Inzamba agateka kawe ntirashobora kuronka kuri telefone urongoye Sentare nkuru ya Makamba urongoye pariki ya Makamba co kimwe n'imiryango y'abaforoma babiri bagirizwa gutanga igiturire ngo bagire ico bavuze kuri ivyo bagirizwa ngomenya ko abaforoma babiri bafunzwe bafatiwe rimwe n'abandi bantu batanu harimo abakobwa batatu bagirizwa gukorora inda
tukiri muri ico gisata nyene ugufungwa imyaka iri hagati y'itanu na cumi hamwe no kuriha ihadabu iva ku miliyoni 5 na 10 z'amafaranga y'amarundi nico gihano Sentare nkuru y'igihugu yo mu Kayanza yaraye ihanishije abantu indwi bava muri komine Kabarore hakaba hari mu ntahe y'imanza zikibiriraho yo ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu Sentare ikaba yahanye abo bantu inyuma y'iburanishwa ku bijanye n'ubutare abakenyezi batatu muri bo bafatanywe n'ijoro ryo ku munsi w'Imana bariko bagerageza kushora mu rufuri kandi batabifitiye uruhusha ido ni ido na Karine Dusabe
barengutswe imbere ya Sentare n'umushikiriza manza wa Repubulika abo bantu bari indwi muri bo abakenyezi batatu n'abagabo bane ariko harengutse abakenyezi batatu n'abagabo babiri abandi ngo bakaba barataye izabo barahunga muri ico gihe abo bakenyezi bagirijwe kuba barafatanywe ku musozi Kivuvu ibiro 51 by'ubutare mu ijoro ryo ku munsi w'Imana uheze mugihe bari babikenyereye ko mugihe bisigura ntibahakanye ibyo bagirizwa ariko bakavuga ko ubwo butare bwari ubwabo bagabo bane ngo bakaba bari babubajaniye aho bari babagenekereje hanyuma bagahabwa impembo y'amafaranga amajana atanu ku kilo baca basaba gukubitwa inkoni ngufi nubwo babiri muri abo bagabo bane nabo bari bashengejwe babihakanye mbere bagasaba kwambikwa izera icaha caruhiye kubagira ko ubwo butare bwari ubwabo urubanza rumaze kuva mu mwiherero sentare yamenyesheje ko abo bose bagiriwe n'ifatanyacaha mu kugira urudandaza rw'ubutare rwa magendo abo bakenyezi rero baciye bahanishwa umunyororo w'imyaka itanu n'ukuriha umwumwe ihadawu y'imiliyoni zitanu abo bagabo nabo bahanishijwe gufungwa imyaka cumi n'ukuriha ihadawu ry'amafaranga imiliyoni cumi iyo sentare ikaba yama icira ibihano nk'ivyo abantu baba bafashwe muri iyo komine bagirizwa urudandaza rwa magendo rw'ubutare n'ikawa
inzamba
Tubandanye makuru twabateguriye mu bijanye n'agateka kazina muntu. Ikibazo cibura ry'ibifungurwa mu mabohero y'u Burundi riva ku bitigiri by'umurengera bibarizwa mu mabohero kubera gufunga abantu bidakurikije amategeko nk'uko ibitigiri bitangwa n'ishiramwe ya CODEH. Amabohero arimwo abanyororo baharugwa ku 12,000 n'amajana atanu mu gihe ayo mabohero afise ibibanzi 4,000 n'amajana abiri gusa. Ivyo bisigura ko amabohero haronswa ibifungurwa vy'abantu 4,200 ariko bigasangirwa n'abanyororo 12,000 n'amajana atanu. Pierre Claver Mbonimpa arongoye CODEH asaba leta kurekura abantu kugira ico kibazo gihere. Ni mu kiganiro karahara mu ruganda ntibacura curuna n'igwibimenyeshamakuru hadyo inzamba agateka kawe RPA na Television Renaissance tumukurikire.
Jewe kwa mbele kwa huko viva kubrishi bugaba nyoro kwea kuko tuwa matuwa wibuze kreshi nisi yose ya mawalo yose murundi ya tezwa kwa achia abanyoro watarenga ili humbi vime na majana na menonguchenda na majana aliko leo ura avye uku kwezi kujenda ufatire kuva aho prezidanda ishimiye afatiye ubutegetsi n'uvuga nti nta gitigiri cy'abanyororo kigeze kigabanuka biboneka naho mwavuze muti umukuru w'igihugu yama yagize ikigongwe aragira ikigongwe bakarekura abanyororo 600,000 mugabo mu mezi abiri hakaba hinjiye 1,000,000 urumva rero cya kigongwe ni ukuvuga bashatse kurondera ibibanza basubizamwo abandi bantu uno munsi mu mabohero yose yo mu Burundi hari abanyororo 12,000 n'amajana 625 ahantu hateza kuja abanyororo batarenga 4,000 hanyuma indya zabagenewe rasiyo imwe cyangwa mu Gifaransa rasiyo y'abanyororo iguma ari ya yindi ikibabaje ni uko nawe abanyoro bongerekana kenshi usanga indya babaha ari za zindi rero umunyoro yateza kuronka y'amagarama yiwe 350,000 y'ibiharage n'350,000 y'ubufu ubwacu usanga rero bayigiye kubigabura n'abandi bindi yejo canke hirya yejo urumva yuko kugira ngo 350,000 ataronka 250,000 rero ikindi naho ngiranire rero kuri n'ishyaka rike rya leta ririmwo kuko bazi yuko abanyoro b'abantu banyagupfa agateka k'abanyoro nuvuga yuko kuri leta itakitaho uko bikwiye umukuru w'igihugu yakwiye kugira ikigongo abantu kuko naho bagiriza abantu mwashatse kujya kudeta irabananira kudeta uwo yayigiriye ahavuye ni ukuvuga uwo mukuru w'igihugu hagiye nta kudeta bamugiriye yateza guca agira ikigongwe kuri abo bantu bose ba politiki
mu gusozera aya makuru naho igisata cabone kijejwe impunzi ya HCR kirasaba leta ya Tanzania kugabanya ibihano ku mpunzi z'abarundi bafungiwe mu busho butandukanye mu ntara ya Kigoma byashikirijwe kuri uyu wa kabiri mu nama abaserukira HCR bagiranye n'abaserukira amasentare yose mu ntara ya Kigoma mu gihe abarenga 200 bafunzwe bagirizwa amakosa atandukanye harimwo ubugizi bwa nabi ubusuma n'injyane zo mu ngo iyi nkuru tuyibaze Pierre Gahungu
ibitigiri bitangwa n'igisata cyawe kijejwe impunzi HCR cyerekana ko impunzi z'abarundi zifunzwe zigera ku 243 zifungiwe mu busho butandukanye bw'intara ya Kigoma. Abo bapfunzwe bagirizwa amakosa atandukanye nko gusohoka ikambi bitemewe n'amategeko, ubugizi bwa nabi, guhungabanya umutekano, ubusuma n'injyane zo mu ngo. Uwaserukiye HCR muri iyo nama umufasoni Rehema Musami abona ko leta ikwiye kugabanya ibihano ku mpunzi kuko harimo amakosa adahambaye cyane. Ni nacyo gituma iyo nama yayitumiwemo abacamanza bo mu ntara yose ya Kigoma kugira ngo abibumvishe. Ibyo biruko mu gihe amashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi atigeze ahagarika gusemerera ko impunzi z'abarundi zihohoterwa mu bisata bitandukanye harimo gufungwa bidakurikije amategeko. Ngomenya kandi ko uno munsi igenekerezo rya 2025 Philippe Grandi arongoye igisata c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe impunzi HCR yatanguye kugendera impunzi mu makambi atandukanye y'igihugu ca Tanzania.
Arakenuye Pierre Gahungu ni ngaha duce dusozera makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwemwe mwese mwayakurikiye. Chuzine Kaze na yabashikirije ndabifurije kururanirwa mu banyi no mu byanyu naho ubutaha.